dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu kinyarwanda hani Washington kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nawe ahuri hose ikaze mu biganiro byacu ni weekend no gatandatu wa nyuma wo gusoza umwaka.
Zwana tuikora no hanyuma n'icyangombwa tugaruka mu ibarabara ushaka tupi nyuma.
Uwo ni Ramadan Nkurikiye, ni umujyanama mukuru w'urubyiruko w'umuyobozi w'igisagara, ni umujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ni mu myigaragambyo yabaye umunsi bamagana abanyamahanga. Tubafitiye n'inkuru ku myiteguro y'amatora ateganijwe kuba ejo muri Congo. Nawe kandi ahuri ikaze ku ijwi rya Amerika. Ndabashimiye cyane gukurikirana gahunda zacu uyu munsi ku hataratu nyuma w'umwaka. Reka duhere inkuru z'uyu mwanya mu Burundi, aho abagize imiryango y'adaharanira inyungu za politiki ndetse n'abatugisagarana mu gihe wa Bujumbura uyu munsi bazindukiye myigaragambyo kwamagana abanyamahanga. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka niwe wakurikiranye iyo myigaragambyo.
Bagenda bashimagiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, bari bitwaje ivyandiko vyiyamiriza abo bose baba Barundi canke amakungu adashaka ko Burundi buva mu ndyane. Ebe Pascal Nduwimana arongoye ihuriro Rukristo yabwiye ijwi rya Amerika intumbero iyo myiyerekano yatunganijwe n'amashirahamwe adaharanira igicaro vya politike akorera ku butaka bw'u Burundi.
Twebwe murazi uko hari hanamaze igihe hariko haravuga ibintu byinshi cane kuva igihe umushikiriza manza atangiye iyi mitahe, ndetse hagafatwa na bamwe bamwe mu bikekwa ko boba baragandaguye president Ndadaye. Ndetse murazi uko haciye iminsi yarasoye n'imitahe ry'abashika kuri 11 harimo n'uwantu wahoze arongoye u Burundi. Haravuze ibintu byinshi cyane, ndetse mwarabonye uko muranumva ko n'urongoye ubumwe bwa Afrika nawe yoba yaragize ico avuga kwiri ifatwa canke kw'iyi mitahe. Avuga yuko urubanza rw'abagandaguye president Ndadaye yuko ngo leta ko yotenyenya ubutungane ko gotenyenya, ndetse aranavuga yuko hoba no guhungabanya ubumwe bw'abarundi. Twebwe rero twaratangaye mu gihe amakungu aguma zaratera kamo ibihugu vya Afrika bakavuga bati ubutungane ati by'ibihugu vya Afrika ati ni bwigenge. Mugabo ibi rero byanashikira u Burundi canke no ku butungane bwacu amakungu amwamwe bakavuza induru bati ni mutenyenye.
Abitavyo myerekano nta kindi bashikiriza nuko bazihagarika ari uko abadashakira amahoro Burundi na cyane cyane abivanga muri politiki y'igihugu bataye hasi. Uyu ni Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura, nabo nyine yari yitabye myiyerekano.
Igihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisohoka mu bitabaraba bashaka kwisohoka muri politiki y'u Burundi, twebwe abanyagisagara ntituzobyemera. Tuzokwama twaseruse kugira ngo tuhiyamirize, tuzobanza tuyikora no hanyuma n'icyangombwa tuzogaruka mu ibarabara ushaka tupi nyuma.
Amashirahamwe adaharanira icyicaro cya politiki avuga ko yakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu yarashikirije abarundi ko atazosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Eme Pascal Nduwimana arongoye ishirahamwe Rukristu ashimira umukuru w'igihugu Nkurunziza.
Arahira itariki 20 z'ukw'8 muri 2015 yarabivuze neza, aravuga ati ni kiringo canje ca nyuma, aravuga ati Imana iyo mu ijuru niyo cabona. Twebwe rero mu mashirahamwe yacu twaravuze tuti iyi niyo demokrasi, uwo niwo muntu avuga ijambo akaryumako. Yaravuze ati naho bagumye abangaboza ku rugi wanje bagahamiriza umwaka wose sinzobanduka ku ijambo navuze. Ubu rero ni mu mugambi wiwe wo kwitunganya bakamenya ninde azosubira mu kibanza ciwe.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ahagaze ku bijanye n'amatati ya politiki hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Eme Pascal Nduwimana nta kindi yifuza atari uko ivyo bihugu vyosubiza hamwe.
Nta nyungu n'imwe iriho yuko haba uguterana igitsure agatosi koba hagati yo ku Burundi no mu Rwanda, kuko twese biravye turavuga rumwe. Uraze mbere na kahise kacu abarundi abanyarwanda usanga ari kamwe, rero twebwe duhagaze hagati na hagati. turavuga tuti abarongoye ibi bihugu nibaje hamwe ni habukumvikana natwegwe turababara iyo tubonye atakwishira no kwizana usanga hagati abarundi abanyarwanda biratubabaza
amashiri hamwe ya societe civile akorera ku butaka bw'u Burundi avunira kagohe abantu bose begwa n'amatora yimirije mu Burundi muri 2020 afatiye kucuka kibi cyaduse mu matora ya 2015 urongoye ihuriro rukristo asaba ko ivyabaye bitosubira asaba ko uzotsindwa yo kwemera intare zo bashize uzotsinda nawe akazotwarira bose Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ayo ni amatora mu Burundi muri 2020 mu myaka n'umwaka umwe uri imbere ahubwo naho muri Congo amatora nejo Inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho mu itumanaho irasaba abanyamakuru kwirinda inkuru zivangura. Kiliziya Gatolika yo muri Congo yifatanije n'andi matorero mu gusengera amatora azaba ejo ku cyumweru. Claude Ganza mu Nyamagana ni we uduha inkuru irambuye kuri ikibazo cy'amatora y'ejo muri Congo.
Harabura amasaha make gusa nko kuri iki cyumweru tariki 30 z'ukwa 12 umwaka wa 2018 haba amatora y'umukuru w'igihugu. Aya badepite ku rwego rw'intara n'ubugihugu urwego rushinzwe itangazamakuru rikoresha amashusho n'amajwi n'itumanaho CSAS mu magambo ahinnye rurasaba abanyamakuru kwitwararika no kwirinda inkuru zishobora gukurura amacakubiri mu baturage ahubwo bakabahamagarira kunga ubumwe Tito Ndombi ni perezida wa CSAS twavuganye asoje ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma
Les médias doivent éviter de surchauffer la cité par des
Itangazamakuru rikwiye kwirinda guca igikuba mu mujyi ibiburwango rihamagarira abantu ubugizi bwa nabi n'amacakubiri imvugo zo gutukana kw'abakandida n'ibindi Turasaba abanyamakuru ko nyuma y'amatora batangaza inkuru n'ibiganiro bihamagarira abaturage kunga ubumwe ntibashyushye abantu imitwe Murabizi ko ibihe byo kwiyamamaza byarimbanije kandi abakandida bakoresha amafaranga menshi kandi akenshi nyuma y'amatora hari abahita batangaza ko aribo batsinze turi gutse itangazamakuru ku komisiyo y'amatora yonyine ari ikusanya amajwi ikazatangaza abazaba batsinze
Les noms de ceux qui auront été élus.
Bwana Tito Ndombo uyobora CSAS yashimiye imikorere y'itangazamakuru rikorera igomo ugereranyije no mu bindi bice by'igihugu ariko avuga ko hari abagiye barengera bakikoma abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. CSAS ivuga ko ubuzima bw'igihugu butarangirira ku matora kuko abo umunsi umwe ariko ubuzima bw'abaturage bugakomeza ari nabyo ahera avuga ko impamvu zose zashyira ahaga ubuzima bw'abaturage biturutse ku mikorere y'itangazamakuru bikwiye kwirindwa. Gatatu kwijana by'abaturage bemerewe gutora ntibitabiriye amatora nabo muri Beni Butembo na Yumbi bo bazategereza gutora mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje abaturage basaga miliyoni n'ibihumbi 200 nibo bataza gutora rimwe n'abandi kuri iki cyumweru aba kandi bari gutora kimwe n'abandi bose iyo amatora aza kuba ku itariki 26 z'uku kwezi habaye iki cyatumye abari gutora tariki 26 bivuga ko baramutse batuye tariki 30 byateza kaga ni ikibazo senko inama nkuru y'abepiskopi gaturika ibaza kuri uyu wa gatandatu senko n'itorero rya gikristu bateguye amateraniro yo gusengera igihugu amasengesho yanitabiriwe n'abakandida Martin Fayulu w'ihuriro Lamuka na Madame Marie Jose Ifoku Musenyeri Fridolin Ambongo yasabye ko abakristu n'abandi bose bifuza amahoro bakomeza gusengera Congo niba twemera amahoro tuyaharanira tuvuge iby'amahoro bizatubashisha kubana neza tutitaye ku byo tutemeranyaho nyagasani yumva amasengesho yacu kugira ngo ejo bitarenze ejo uzatubere umunsi mushya mu mateka y'igihugu cyacu umunsi kandi tutazibagirwa
Aha
tuhavuye imitima iruhutse kuko twizeye ko Umukiza yumvise gusenga kwacu kandi turizera ko amatora y'ejo azagenda neza n'ibyo duharanira aya madini n'amatorero arasaba kwirinda icyo ari cyo cyose cyaganisha igihugu mu mvururu n'urugomo nyuma y'amatora umuryango w'abibumbye nawe urasaba abanyepolitiki n'abandi bose kureka abaturage bakazatora mu bwisanzure kandi bakirinda imvururu ese koko nta mvururu ziza yakurikira nge namwe tubitegereze Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
arakoze Claude Ganza amatora muri Congo rero nejo ku cyumweru Ijwi ry'Amerika rizakomeza kubagezaho ku buryo bwa hafi bw'ayo matora duhereye ku mujyi wa Goma Ibukavu ndetse no mujyi wa Uvira noneho tugane mu Rwanda mu rwego rwa siporo kuri wa gatandatu ikipe ya Mukura Victor Sport ikomeje urugendo rwa rwirushanwa rw'umupira w'amaguru ku rwego rwa Afrika Claude Ganza munyandinda ahubwo nibyo agiye kutugezaho
Mumpira maguru ikipe ya Mukura Victory Sport yamenye ikipe bazahura mu ijonjora rya gatatu byo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira maguru muri Afrika Coupe de la Confédération. Ni nyuma ya tombola yabereye I Cairo mu Misiri. Mukura Victory Sport izahura n'ikipe ya El Hilal yo muri Sudani. Umukino ubanza uzabera muri Sudani mu mpera z'icyumweru gitaha wo kwishyura ubere I Butare kuri Stade Huye. Mukura y'umutoza Christian Haringingo ukomoka mu Burundi yageze kuri iyi ntera imaze gukuramo amakipe abiri. Ku ikubitiro yasezereye Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo ikurikizaho ikipe ya El Hilal Obeid yo muri Sudani. Ikipe izarokoka hagati ya Mukura Victory Sport na El Hilal izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda. Amakuru yacu y'imikino tuyakomereze ku y'ingenzi yaranze umwaka turangije 2018 ku rwego rw'isi. Tuyatangiriye mu mupira w'amaguru aho ikipe y'igihugu y'u Faransa yegukanye igikombe cy'isi cya 2021 cyakinwe mu Burusiya. Umutoza Didier Deschamps n'abasore be batsinze ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego 4-2 ku mukino wa nyuma ku itariki ya 15 Nyakanga 2018 kuri Stade Luzhniki y'i Moscou imbere y'abantu 178. Tunyarukiye mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi Ligue des Champions. Ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yaciye agahigo ko kwegukana iki gikombe ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Yabigezeho itsinze Liverpool yo mu Bwongereza ku mukino wa nyuma ibitego 3-1 kuri Stade Olympique mu mujyi wa Kiev muri Ukraine. Real Madrid ikomeje guhamya ibigwi kuko kwa gatandatu tariki ya 22 ku kwezi yongeye kwisubiza igikombe cy'isi cy'amakipe y'abaya mbere mu irushanwa ryaberaga mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Yatsinze ku mukino wa nyuma ikipe Al Ain yo muri icyo gihugu. Andi makipe atanu yari yaserutse ni Team Wellington yo muri Nouvelle-Zeland, Kashima Antlers yo mu Buyapani, CD Guadalajara yo muri Mexique, River Plate yo muri Argentine na Esperance de Tunis yo muri Tunisia. Irushanwa rya Europa League ry'umwaka turimo gusoza ryo ryegukanywe na Atletico Madrid yo muri Espagne nyuma yo gutsinda Olympique de Marseille ibitego 3 ku busa ku itariki ya 16 Gicurasi. Amakuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka turangije muri siporo ku rwego mpuzamahanga kiyakomereje mu mukino wa tennis ku marushanwa ane ya mbere akomeye ku isi Grand Chelem. Mu cyiciro cy'abagabo umusuwisi Roger Federer niwe wegukanye Australian Open mu kwezi kwa mbere, mu bagore Caroline Wozniacki w'umunyadenmark kazi aza ku isonga. French Open izwi nka Roland Garros yatahukanywe n'umunyaespanye Rafael Nadal. Hanyuma mu cyiciro cy'abakinnyi b'abagore Simona Halep w'umunyarumaniya kazi aba ariwe utwara umwanya wa mbere. Angelique Kerber w'umudage kazi yegukanye irushanwa Wimbledon mu bagore, umunyaserbia Novak Djokovic aba wa mbere mu bagabo. Uyu Novak Djokovic kandi yongeye gutwara US Open mu gihe umuyapani kazi Naomi Osaka yegukanaga mu bagore. Mu gusoza amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo ku isi twerekeze mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rya mbere ku isi Tour de France. Ku nshuro y'105 iri siganwa riteguwe ryegukanywe n'umwongereza Thomas Gerin ukinira ikipe SK yo mu Bwongereza. Urugendo rw'ibirometero 3351 Tour de France yamaze yarukoreshejemo amasaha 83 iminota 17 n'amasegonda 3. Ku mwanya wa kabiri muri iri siganwa rya Tour de France 2018 haje umuholandi Tom Dumoulin ubarizwa mu ikipe ya Sunweb yo mu Budage. Uwa gatatu yabaye Chris Froome umwongereza wo mu ikipe ya Sky ari nawe wari waraje ku isonga mu isiganwa Tour de France ryo mu mwaka 2016 ndetse n'2017. Iyi yari incamake y'amwe mu makuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize mu mikino ku rwego rw'isi. Tuboneyeho kandi kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka dutangiye ari nako mukomeza kunogerwa na gahunda za radio yanyu mudatenguha. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Claude Munyandinda turagushimiye. Abatwumva rero n'ijwi ry'Amerika, umwanya ukurikira wahari w'ikiganiro kwa Nyaburunga mugezweho na mugenzi wacu Jerome Niyonzima ari Bujumbura mu Burundi.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga,
kwa Nyaburunga ni ikiganiro c'ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Thank you.
ikaze ni gwanyunko bakunzi bibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika kisamiranira i Washington DC ndanabipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kwa Nyaburunga mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku vyaranze uruja n'uruza mu mabarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uruja n'uruza mu mabarabara rutunganywa mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abashoferi w'ingenzi n'uw'abagenda n'amaguru kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'indwi mu Burundi ingingo yo gutegekanya asiranse y'imiduga yabaye itegeko yamara rero ingorane ziracari nyinshi muri ico gisata amasanganya nsiro kibonekeza mu mabarabara rimwe na rimwe hakabamwo n'ayaturuka ku kutubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mu ibarabara hari n'abiyadukiza bakagendesha imiduga batayifitiye uruhusha rimwe na rimwe bakinyegeza inyuma y'ingendo ya bamwe mu bapolisi baryigiturire bakanateza urubwa ubwo rwego izo ngorane zituma amashyirahamwe ajejwe yo gutekanya no gushumbusha yidoga kuko basanga bariko batanga inshumbusho isumba kure n'iyo ayategekanywa na asiranse z'imiduga bakabona yuko hakiri vyinshi bikwiye gukogwa n'abegwa n'ico gisata c'uruja n'uruza mu mabarabara mbega none igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara gikorana gute n'amashyirahamwe ajejwe gutekanya no gushumbusha mu bihe vy'impanuka mu kubahiriza umutekano mwibarabara umutekano wo mwibarabara iyo uhungabanye byo wabigira ingaruka nyabaki ku byerekeye igikorwa cy'amashyirahamwe ajeje guteganya no gushumbusha mu kubicijya nino hari abatumire batatu OPC1 Roger Bankibigwira komisari arongoye igipolisi kijeje gucungera uruja n'uruza mu mabarabara PC mu mfunyafunyo y'igifaransa komisari mwaramutse
ndagize mwaramutse ndaramukije abashoferi n'abandi bafata ingendo nkaramutsa abumviriza isamirizi nongera ndayikengurukira hamwe n'izindi samirizi ko badahengeshanya kuduha umwanya kugira tugire icyo dushikirije mu ntumbero yo kugira umutekano mwibarabara wisununure utere imbere
urakoze turi kumwe kandi na Alain Fernand Nkengurutse intumwa y'umunyamabanga mukuru w'urwego rujeje kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe yo gutekaniriza no gushumbusha arka mu mfunyapfunyo y'igifaransa mushinga ntahe ndakuramukije
turabaramukije tubashimira cyane kuri ubu butumire mwaduhaye tubamenyesha yuko mu rwego rujejwe kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe guteganiza impanuka twari twarishinze kugira mwe n'ibi biganiro byo kumenyesha abagendesha imiduga kumenyesha abene gihugu ibijanye n'amashyirahamwe guteganiriza ikunge nakora n'inyungu bukuramwo rero mwebwe musa n'abadutatse mu kudutumira mugabo ejo natwe tuzuza kudodora ku miryango yanyu tubasaba yuko twakora n'ikiganiro kina kiriya twongera twashimira n'ukungere mwama mutwiwumviriza igihe cyose twatumye ko murakoze cyane
murakoze ubundi turi kumwe ni honorable Tatien Sibomana yaserukirana n'ibyo amashyirahamwe yo gutekaniza no gushumbusha mu Burundi ariyo asiri mu mfunyapfunyo y'Igifaransa honorable mwaramutse
ndakuramukije Jerome kandi mboneyeho no kuramutsa abumviriza radio bose
urakoze kumbure mu gutangura mbere mu gipolisi kijeje gucungera uruja n'uruza mu mabarabara komiseri Bankibigwira utwigoro mwagize mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gutsimbataza umutekano wo mu ibarabara n'utuhe mu majambo makuru makuru
murakoze kunyongera ijambo twebwe iyo turiko turakora aka kazi ko gucengera umutekano w'ibarabara twisunga twishimikiza ibintu bitari bike reka mvuge nka bitatu canke bine ubwa mbere ni ingene tuja ku rubuga mu nkundire nshishemo akanofunofu gakeye kuko meni biinye usanga tuza turavukanisha indimi icyo twita deploiement sur terrain ingene tu abantu tuba duhagaze ku rubuga
ingene mugabanganya
no kuvuga yego cyane no kuvuga ko turungika abantu tukabarungika ku rubuga kugira bacungere bacungere ko abariko bagendesha ibyuma bariko babigira neza abo binaniye tukabakebura mbere harashika naho tubahana icyo ni kimwe hariho icyo ni ukwita amategeko y'akazi nukufuga ko batekeza ugenda bafise ubutumwa butomoye bagiye gukora bwanditse kugira bamenye icyo bakora bakaronka amabwirizwa imbere kugenda tujita mu rurimi rw'akazi briefing amaniye bagarutse akagira debriefing kuko niho umenya kuraba icyahugoye ingena akazi kagenze kugira bukeye bugikihindura mu byo twigishije bya bibijanye nigene aya matara yo kwibarabara feti korora kora byaba ibijanye nibi inye byuka abantu bakwikwirinda ingendo zimwe zimwe nk'ibi byo gupakira barenza kugenda mu mvuto kutari wo kwa kutuza ibiciro by'itike ibi bintu byo kunywa bakaboregwa hama bakajya kuri vora canke bakafata ibiye uramutwe hama bakajya kuri vora ibyo byose twarabikoze kandi muri rusange byaragize icyo bitwungura byaragize intambwe biduteza
ikoze reka kumbure mbanze simbire kwa honorable Tatien Sibomana ku ruhande rw'amashyirahamwe ajeje guteka no gushumbusha mu bihe by'amasanganya umwaka wa 2018 muravuga muti igikorwa cya polisi igejwe uruja n'uruza umutekano mu barabara muragikinguruka
urakoze navuga ko turakenguruka kuko ntibahagaritse gukora hanyuma biraboneka ko hariho na bimwe bimwe mbere bariko barakora neza gusumba kumbure mu bihe biheze ariko rero agahazeho n'ubukaracariho kandi birumvikana uko ibyo byose babihejeje mu mwaka umwe mwaka uzabumva akazi ko bagahetse nicyo gituma tuvuga tuti ibikiriho babandanye ibibazo bikiriho babandanye babikemura ibyo nabyo ni ibijyanye n'ingene bocungera neza ingene amategeko yo kugenda kumwe yo kugendesha imiduga akurikizwa n'abashoferi bakaraba ibisabwa byose kugira umushoferi abe mu mategeko novuga kutarenza abantu bategerezwa gutwara kutarenza ibintu ibyo byose igipolisi kikabishungera koko kuko biri mu bituma amasanganya aba menshi ibyo ndabivuze kubera hari n'ibindi bituma amasanganya aba menshi bikumbure bitari mu minwe y'igipolisi kigejejwe uruja n'uruza ku mabarabara bishobora kuba bitari mu bushobozi bwabo cyane uburyo bafite bakoresha budatuma ari bo bubazwa ibyo bikorwa ariko ibikenewe tubasabye ko burushirizaho kubikorana ubwira kandi ata mwana wa mama ata n'ibiturire kuko ngaha tutabishanye naho baba bariko baratera intambwe agahaze ku karashariho ngira ngo uwo muri arakaraza kubivuga ariko na jewe nabwira icyo nabivuze ko ho mu mwaka uheze amashyirahamwe yasohoye hafi imiliyaridi 8 suguru tunganiriza abahuye n'izo mpanuka cyangwa impfubyi zasizwe n'abahuye n'izo mpanuka murumva rero umwaka uheze
ubuvuza yo yasohoye ayo yinjiji nayo angana gute
ayo yinjije
uri kwarumviriza aragira ati none ko yasohotse yinjiye nayo dutanga yoyo
ayinjiye bashaka arasombayo mugabo ubiravye ukinjira mu ngene biharugwa muri ibi by'amasiransi usanga atari kirenga kuko urabona mu gushumbusha umuntu haba hakozwe byinshi hari amahera twagwa n'ibikoresho by'amakompanyi hari amahera twagwa n'abakora ku kazi bahembwa bavuzwa bagira ibyo byose biharuye rero uca usanga iyo yatanzwe ari make cyangwa iyo yakungana n'ayasohotse mukaba muzi naho komanda PCR atasiba gutera kamu tuzobora uje z'umugabo turazi ko mu minsi y'izi mwaka naho isigaye iminsi ari mike ama imanuka zose zisubira kwiyongera usange kumbure ejo umwaka uzohera dushitse nko ku 600 murumva rero ibyo bituma hapfamo abantu benshi akakubamba imwe ibimuga byinshi n'ingaruka mbi byo byose bitera mu miryango no mu gihugu nico gituma rero twebwe niko turagerageza tugashumbusha naho tudashimisha bose mugabo turagerageza kugira ngo kamema abahuye n'izo mpanuka ntibaciye
babumura gerageza gushumbusha muranateganiriza amasanganya n'impanuka reka nsimbire muri arka numve uwaserukiye umunyamabanga mukuru w'urwego bariko baravuga igikorwa cy'amashyirahamwe agiye guteganiza impanuka no gushumbusha mu bihe by'amasanganya mwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 muravuga muti iki gikorwa cy'ayo mashyirahamwe mu gihe amanota angana gute
mwakoze cyane kumpa aka kanya ubwa mbere nagira mvuge nkosora akantu gatoyi tansiyano yarayije kuvuga umwaka uheze ntiharishwe imiliyaridi umunani mugabo ama isanganyo ribaye haruwiziriwa haroni zitariwa kuburyo usanga zikiri mu mburano cyangwa ugasanga umuntu aracagwaye ntarakira mugabo baramutegekaniriza barashira iruhande izo miliyari 8 nayarishwe nayo bashize iruhande atarasuhuka
mugabo tekanije
yego rero tuvuga duti insanganyo zo muri 2017 zingana ni miliyari 8 mugabo zose ntizarishwe hama mwabaje akabazo none hari injangahe turavye mu bintu bijanye n'umiduga hari injiye miliyari 12 nuko bavuze ati si menshi cyane kuko turazi ku mafaranga ijana imiduga ziri ubwoko ibiri hari abafata garanti bavuga ati imwe responsabilité civile imwe ikingira ubundi akaba nandi bafata yama ibikingira bafata nibindi n'izindi couverture rero turavye kuri abo ya assurance menshi bafata ku mafaranga ijana 83 niyo ategekanizwa kuriha isanganya ibyo kavyabaye mu 2017 ariko twebwe tuvuga duti birenze 65% kwijana byavyamaze kurenga ngarumva rero byashitse ku 83 tuvuga duti umwaka wa 2017 kizagenze neza na gahura
kwa Nyaburunga
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe byaranze urujya n'uruza mu marabara mu mwaka w'2018 ndagushimira OPCRG banki bigwira nibutsa yuko iri komisere arongoye igipolisi kijeje gucungira uruja n'uruza mu mabarabara PCR mu funyafunyo y'Ifaransa wakoze kitaba kintu kiganiro
ndakengurutse naje ko mwandi ya kara kandi n'ubundi munsi bizokenerwa muri ampamagara
urakoze ndagushimire nawe honorable Tassien Sibomana nibutsa ko muri kino kiganiro yaserukije urunani rw'amashyirahamwe yo guteganiriza amasanganya no gushumbusha ariyo asire mu funyafunyo y'Ifaransa wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze kudutumira kandi n'ejo tuzobitaba
urakoze ndagushimire nawe Alain Fernand Nkingurutse nibutsa ko wari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'urwego rujeje kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe yo guteganiriza impanuka no gushumbusha usha arka mu funyafunyo y'Igifaransa wakoze igitabo kino kiganiro
turabashimiye namwe mwadutumiye ku izina ryacu no ku izina ry'umunyamabanga mukuru ajejwe arka ariwe twaserukiye
urakoze nshimire nawe wariko uragikurikirana nongere mwese ndabipfurize kuranirwa mu mwanya w'ubyanyu n'umwaka muhire uzira amasanganya wo mu 2019 murakoze
kwa Nyaburunga
cyari kiramese na cyarome niyo nzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
turamushimira twe mugenzi wacu Jerome niyo nzima kandi Jerome kumwihariko tukwifurije umwaka mushya muhire nawe kandi zera ko niba uri muhira cyangwa se uganira n'inshuti ubu mufite ibihe byiza muri uyu mwanya abatwumvaga mwese namwe ndabashimiye kwa mwakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu uyu munsi ndetse n'uyu mwaka wose turimo gusoza muri iyo gusoza umwaka rero ndabibutsa ko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu twubaha ibitekerezo byanyu mujye mubitugezaho tubigeze kuba twumva buri munsi twubaha kandi n'inama mutugira mu buryo bunyuranye mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva radio rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi musoze umwaka neza kandi uyu mwaka tugiye gutangira nejo bundi kuwa kabiri uzababere uw'amata n'ubuki cyane cyane mwumva radio ijwi rya Amerika.